wandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodian na Hazwindo ngo ibiganiro n'amakuru zino mwanya.
Nageze hano kuva saa moya ejo naje ndirirwa hano we ndahiraho nose nk'abana babonaga mparangenda.
Uyu numwe mu bapfasoni bari babeshejeho n'uburovyi bubera mu kiyaga Kivu kiri mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, avuga yuko abohewe imugongo ni kutumvikana kuri hagati yabo n'umushoramari yeguriwe isoko ryo gucungera ibikorwa bikoregwa muri ico kiyaga. Ico bapfa hanini ni iki? Muracumva muri kino kiganiro, mube hafi ya maradio yanyu. Ariko no bazanga babwira muri makihu igihugu ca Misiri cashikirije ejo kwa Mungu ko cishe abarwanyi 19 bakuri terabwoba bakekwa kuba barisha abakatolika ndwi ku munsi wa gatanu bari mu rugendo baja mu ntara ya Minya iri hagati mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yasiguye kwa abarwanyi biciwe mu bugaragwa bwo mu burengero bw'intwara ya Minya, ariko ntiyavuze igihe barasaniye. Umuhari w'iterabwoba ya leta ya Islam waremeje ko ari wo wakoze ico gitero kuri abo bakirisu, ariko nta vyemeza watanze. Mwibuka kwa bakirisu bagize ibice 10% ku miliyoni 100 z'abanyemisiri bamabidoze ko bakumirwa mu gihugu cabo. Abategetsi mwishamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abakorera bushake mu muryango utabarimba bari kwahuje muri Siriya bariko baracandaga abana batanga imfashanyo. N'ubwa mbere babikoze mu ikambi y'abateshejwe izabo iri mukuru w'ibe Siriya ihana na Yorodaniya. Abanyagihugu baho bavuze ko amashamwe mpuzamakungu yinjiye mu ikambi ya Rukba ubwa mbere kuva ishigishingwa haraheze imyaka irenga itatu, kandi yakoronirijwemo abantu bashika 50,000. Imbere y'ukwezi kwa mbere niho bahabwa imfashanyo iciye muri Yorodaniya, kandi abakozi bakorera amashamwe atanga imfashanyo barabujijwe kwinjira muri iryo kambi ku makenga y'umutekano wabo. Umuvugizi wa ONU yashikije ku myamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Antonio Guterres ashimye itanga ry'izo mfashanyo mu gisagara cya Rukba, kandi agasaba ko vyobandanya ndetse no ku bandi bakeneye imfashanyo mu gihugu cyose. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryaratanguye kuvura abanyagihugu bo mu bisagara bibiri muri Somalia vyahora ari ntagendwa kubw'intambara n'ugucanamo hagati y'abanyagihugu. Leta ya Somalia iherutse kwigarurira ibisagara vya Goboyen na Bura Gadud mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu, bituma ivyo bishoboka. Ibihumbi vy'abanyagihugu bo muri ivyo bisagara bari bamaze imyaka yababa 30 batanoswa ubufasha mu kwivuza. Ivyo bice kandi vyarimo umutekano muke, ivyatumye abagira neza badashobora gushikayo. Umuvugizi wa OIM Joel Milman avuga ko basanze abanyagihugu bari mu bukene bw'imfungurwa bwo ku rugero rwo hejuru kandi bakeneye ubuvuzi. Amenyesha kandi ko bishoboka ko benshi bazosubira mu mihana yabo kuko imfashanyo zigiye kubegera. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45.31 na 41, ku mugoroba ni metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu
nongere ndabahe ikaze ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi butangaza yuko atakibazo cinzara kikivugwa mu gihugu cy'u Burundi nyene ubwo bushikiranganje bukanegura amashira hamwe abandanya korera mu gisata cyo kurwanya inzara bwemera yuko bunagiye gutorera umuti ikibazo cyo gufungura nabi mu gutanga imbuto z'ibifungurwa vyakera kugira ngo ico kibazo cyo gufungura nabi gisigaye gitorego umuti vyavugiwe mu cegeranyo cyariko cidatangwa n'ubwo bushikiranganje ku munsi wa gatanu kivuga uko ivya mezi atatu aheze vyagenze ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Remoze Imana ibujumbura mu Burundi.
Amwe muri ayo mashira hamwe yari yaragaritswe gukora mu makambi y'impunzi z'abakongomani ziri mu seruko bw'u Burundi nayakorera mu bikorwa vyihuta Kajivisi ryamuka mu gihugu c'Utaliyano ryakorera mu bijanye n'amagara y'abantu mu mpunzi. Irindi ryari ryarahagaritse imirimo mu makambi y'impunzi ni IRC ryamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitabana n'abageze mu zabukuru kugwanya amabakorerwa bakenyezi gufasha mu migambi yo kwiteza imbere no mu kwiyunguruza kuri wa
muradutunga murumva yuko inkuru twariko turasaba atariyo baduhaye mu buhinga bw'ivyuma turayigaruka ko hanyuma ariko tubanze dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira inkuru twari twabemereye yuko kutumvikana hagati y'abarovyi n'ubushoramari weguriwe imicungire y'umusaruro uburovyi mu kiyaga ca Kivu ni mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'ico gihugu akomeje kugira ingaruka ku bari batunze n'ubucuruzi bw'ibikomoka muri Kivu. Ivyo biraturuka ku kutumvikana ku giciro abarovyi bagurirwaho musaruro nabo bagahitamwo kujana hakurya muri Congo ibindi ku ino nkuru numenyesha makuru y'u Amerika Temistocle Mutijima mu gihugu cy'u Rwanda.
Ntarujana rumwe twabonye kandi hano abacyano barahari bare mu mazi rwose barobye nukugura nugurika batari kumvikana natwe rero tukabipiramo.
Abo ni bamwe mu bacuruzi bato biganjemo ab'igitsina gore batunzwe no kurangura isambaza bakazigurisha mu masoko atandukanye haba muri Rusizi ndetse no hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Baragaragaza impungenge batewe no kuba ubu batarimo kubona izo barangura ndetse ubuzima mu ngo kuri bamwe busa n'ubwahagaze kuko ubu bucuruzi butakigenda.
Kumilajiri za mugitondo tuje hano gushaka ijanga tugeza tubura ijanga bakabazijyanye mu gihugu cya Congo twabonaga mituweli twebwe ari uko twacuruje ijanga tukabona amafaranga y'ishobora ko twacuruje ijanga tukabona iby'abana barara twacuruje ijanga none icyo mwari cyose kirarangiye bamwe muri twe nta urakora ku ijanga ngo acuruje.
Nageze hano kuva saa moya ejo naje ndirirwa hano we ntahiraho nose nk'abana babonaga mfurangenda nkaza bakabura ara n'ubwo ubuzima bwa bana nkeneye mituweli kandi nahanikwa kuri uru aho azava hehe uzagatahira.
Iki kibazo cyatangiranye n'isubukurwa ry'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu cyumweru gishize kiraterwa n'ubwumvikane buke buri hagati y'abakora umwuga w'uburobyi ndetse na projet pêche ariwe rwiyemezamirimo bivugwa ko wahawe na leta uburenganzira bwo gucunga ibikomoka mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Amasezerano bivugwa ko yasinywe hagati y'abahagarariye ihujo ry'abarobyi iry'abacuruzi b'ibikomoka ku burobyi mu kiyaga cya Kivu muri Rusizi ndetse n'uwo mushoramari yambura abarobyi uburenganzira bwo kugira ahandi bongera gutanga umusaruro wabo ataraho kuri projet pêche niyo ntandaro y'ubu bwumvikane buke. Abarobyi barayabona nk'ayaje kubahombyaho kubungura
tuzigezano bakadukiraza kandi bagashaka kuzitwara ku gahato mbega baguha amafaranga bifuza ubwabo mutumvikanye nk'umukirambega icyo kibazo gituma zitagera hano
baje basanga umukira wanjye nari mfite ari kumereza 31 none ngeze hano bama 24 ubwo se inyungu mfite ni iyihe urumva igihombo dufite
iri soko ryari ryiza ariko abacuruzi binjiye muri projet de pêche nibo bishisoko twebwe abarobyi abacuruzi bari kugura ku munzani ni twebwe baguriraga tukumvikana icy'amaso nicyo kibazo dufite rero kugera ubu
uko byagenda kose ariko uku gukwepana hagati ya projet pêche n'abarobyi birakomeza kugira ingaruka ndende zirimo n'imibereho mibi ku bari batunzwe n'ubu bucuruzi cyo kimwe n'abaguzi ari nayo mpamvu basaba inzego z'ubutegetsi kubatabara.
Turasifite. Ni kuko inabaswa. Karuko nsa simanje n'abakeye. Turara. Ni gara
kubera kuzijyana hehe mu gihugu cya Kongo kuki bafata umusaruro wiwacu mu gihugu cy'u Rwanda bari kwafunza amezi abiri yose twihangana turicara tugukunda none turanafunguye byakuzwa nuko bari kureka gufungura nubundi
inzego z'ubutegetsi muri Rusivizo ziravuga ko barobyi bagomba kumva izo mpinduka mu micungire y'ikivu kuko ibyo bakura ari umutungo kamere w'igihugu atari uwabo bwite bwana mushima imana Ephraim umunyamabanga nshingwa bikorwa wa karere ka Rusizi ati
umutungo kamere n'umutungo w'abaturage n'umutungo w'abanyarwanda ubyara no gufungwa n'amategeko n'amabwiriza yigenga ekeri cyemenyeje hore nuko abarobyi banyuze muri cooperative yawe y'abarobyi iniyo y'abarobyi bararoba bagahereza projet pêche ku giciro bemeranyijweho projet pêche igahereza cooperative y'abacuruzi bisambaza ku giciro nabo bemeranyijweho n'impande zombi ukoresha tu hanyuma cooperative igahereza abamambure bayo ku giciro none bemeranyijweho
ibitari byo nabyo ubutegetsi bukavuga ko bwiteguye gufatira ibihano batazubahiriza ayo mabwiriza icyakora ku ruhande rw'abarobyi baratsimbarara ko batazemera gukora bahomba kandi babona hari inyungu aho bavuga ko uwo mushoramari ntacyo bamariye mu mikorere yabo byumvikana ko mu gihe nta gikozwe mu guhuza izi impande zombi mu maguru mashya ngo zumvikane neza ku biciro umusaruro w'abarobyi b'abanyarwanda ukomeza kwerekezwa muri Kongo mu gihe mu Rwanda baguza amaso yaheze mu kirere Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocle Mutijima rakoze tugume ngaho mu gihugu cy'u Rwanda hakarere ka Rutsiro nako gahangayikishije n'ibitigiri by'abana batamashure bikomeje kwiyongera bamwe mu bana bavuga yuko amatati ari mu ngo zabo n'ingendo ndende bakora kugira ngo bashikire amashure yazo yabo ari byo biriko biratuma batiryo shure reka mumenyesha makuru ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana atugire ku muriri w'ino nkuru
Murugo ni hehe?
Yera hari bita kumbuza mahanga.
Wabuye gute?
Nyina nubwo amafaranga niyo yashuka abana tujya mu muhanda dushaka amafaranga ariko natwe ntago tubiba bidushimishije kubona turi mu buzima bubi nk'ubu ngubu.
Numwe mu bana bataye ishuri bajya mu buzima bwo mu muhanda. Wavuga ko yakuruwe n'irari ry'amafaranga atoroka iwabo bajya mu mujyi kuyashaka. Muri aka karere ka Rutsiro harabarurwa abana 2634 bamaze guta ishuri kuva uyu mwaka wa 2018 watangira bivuze ko nibura buri kwezi abana basaga 250 mu karere kose babaritse ishuri bakajya mu bindi ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko aba bana ari benshi cyane bukavuga ko ababyeyi baza kuyisonga mu gutuma abana bareka ishuri Umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Butasi Jean-Herman avuga ko impamvu zitera abana guta ishuri ari nyinshi ariko agatinda cyane ku burangare bw'ababyeyi
bitewe n'agace n'imyumvire y'ababyeyi iyo ugiye nko mu mirenge yerekeye ku kiyaga cya Kivu hari abo usanga bari mu bikorwa by'uburobyi iyo ugiye ahahinga icyayi n'ahacukurwa amabuye hari abana usanga mu ibyo bikorwa izo mpamvu rero zose ziba zishingiye ku ruhare rw'ababyeyi mu kumva akamaro k'ishuri no gutekereza ku bana babo ejo hazaza kugira ngo umwana areke guta ishuri no kwagomba kuzamo uruhare rukomeye rw'umubyeyi
hari bamwe mu bana bakiri mu ishuri ariko bavuga ko nabo bita borohera kubera impamvu bagarukaho
ninabyutse mu gitondo wenda ngo ndasiga amazi imanda njya kuvoma ari kure nagera ku ishuri ngiro ngasanga batangiye amasomo ibyacitse nkabasha kutabyumva neza ugasanga bingize ikibazo cyo ko nitabona bitsinda nabana mbona baba bataye ishuri barenga hejuru y'ico
abana bataye amashuri zibagera mu bana batanu impamvu baba bataye amashuri ku bubanire bw'ababyeyi babo ugasanga ababyeyi bahora batotezanya ugasanga umwana ajya kwiga na uniform agira na bikoresho by'ishuri agira kubyira ko iwabo bahora batongana na mahoro gawi wabo
aba bana banavuga ko biga bacushitse uburyo nabyo bibangamira imyigire yabo myiza
natwe ku ishuri ryacu ibyumba by'amashuri ni bikeye usanga mu ishuri kiga turi abanyeshuri 60 kandi umuyobozi w'akarere yatubwiye ko buri shuri bigiye neza ko buri mwarimu yajya yigisha abanyeshuri 30 mu cyumba ugasanga iyo ni imbogamizi duhura nayo mu mashuri ara usanga intebe yicaye nk'abantu 4-5 ugasanga kwiga nago biri kugenda neza mwarimu yavuga n'ibintu nibyumvikane
ngewe ikintu nasaba cyambere ni ukongera ibyumba by'amashuri kubera ko ahantu twiga tubyigana
muri aka karere honyine hagaragara umubare munini w'abana bata ishuri kuko nko mu karere ka Ngororero muri iyi ntara y'uburengerazuba mu ntangiriro z'uyu mwaka abashinzwe uburezi bavugaga ko mu bana 45,000 biga mu mashuri abanza ababarirwa hagati y'3,400 bari bamaze guta ishuri muri uyu mwaka w'amashuri guverinoma y'u Rwanda yasubijeho gahunda yo kwigisha umunsi wose ku banyeshuri biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza aho kwiga igice cy'umunsi nk'uko byari biri kuva mu 2009 ubwo abanyeshuri basimburanaga mu ishuri bamwe bakiga mbere ya saa sita abandi bakiga nyuma ya saa sita ubwo minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yagezaga ku nteko ishinga amategeko ibyo guverinoma iteganya mu rwego rw'uburezi mu mwaka ushize yavuze ko kwiga igice cy'umunsi mu mashuri abanza bibangamira ireme ry'uburezi kuko amasaha umwana yigaga arimo akugereranyije nayo ku rwego mpuzamahanga akwiye kwiga. Minisiteri y'uburezi ivuga ko iyi gahunda yanavunaga cyane abarimu bikanatuma abana biza ikigoroba rimwe na rimwe batiga neza. Ikibazo cy'ubucucike mu byumba by'amashuri guverinoma y'u Rwanda yagishyize mu byizitaho muri gahunda y'imyaka itandatu, ikaba iteganya kuzubaka ibyumba bishya by'amashuri 28,635 no guhakaza abarimu bashya basaga 18,000 mu rwego rwo gukemura iki kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 1,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ya nkuru twari twabemereye ko tubashikiriza mu ntango irakunze kuboneka. Twari ko tubabwira rero yuko ubushekiranganji buraba ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi buvuga yuko ikibazo cy'inzara cyasezerewe muri ico gihugu, yamara haracariho gufungura nabi. Ubwo bushekiranganji bukemera yuko bugiye gutorera inyishu ico kibazo mu guha imbuto z'ibifungurwa vya kera kugira ngo ico kibazo gishobore gukemuka, byavugiwe mu ama ye kwerekana ivyaranguye n'ubwo bushikiranganje mu kiringo c'amezi atataheze. Muri iyo nama ubwo bushikiranganje bwaraneguye amashira hamwe aguma akora ivyegeranyo kubijanye n'inzara iri mu gihugu c'u Burundi. Iyo nama yakurikiranye ku munsi wa gatanu na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Murabona ko muri no myaka ibiri heze umwimbo kugwego rw'igihugu uri ku rugero rumwe, nta ntara n'imwe iriko irabazwamwo inzara gushika ubu. Ama tukatubona
umushikiranganji Jogi Jerurema yemeza ko umwimbo wagenze neza mu gihugu, ariko gituma atanza rivugwa mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi, ariko ashikiriza ivyo ubwo bushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatarangiye. Yemeje ko ubwo bushikiranganji bwatanguye kugwiza imbuto z'ibifungurwa nkenerwa kugira butuze inzara n'indwara ziva kugufungura nabi.
Ubushikiranganji natwe twarafashe cyo hangiro kugwiza ubwoko buvamwo cyunyunyu bikwiye cy'ibifungurwa. Twabwiye yuko turiko tubateza imbere ibijanye nyanja z'amafi mu gihugu, ariho igisata kijanye n'imboga muzi ko zisahiriza cyane mu kugwanya inzara no gufungura nabi. Naha rero ikigo cy'ubushakashatsi izabu carashije ku mugaragaro koko ubwoko bw'ibijumbu bise ibijumbu karoti, avuga ko birimo icyunyunyu kwiye.
Rurema anegura ibikorwa byamwe mu mashyirahamwe n'atayavuze amazina, amaze imyaka akorera mu Burundi mu gisata cyo kugwanya inzara, ariko buri mwaka akamasohora ibyegeranyo byerekana ko mu Burundi hari inzara n'abagwaye indwara ziva kugufungura nabi.
Murazi yuko mu minsi yahera inzara gufungura nabi kwari inkuru ririmbo mu mashyirahamwe atari make atandukanye akorera mu gihugu, kanadutangaza kubona umuntu amara imyaka 10 cyangwa 15 avuga ko ariko arakora kugira ngo agwanye inzara, agwanye gufungura nabi, mugabo buri mwaka ayo maraporo akaba aguma aboneka.
Uyu mushikiranganji avuga ko kugira umwimbo utere imbere ikigo kijejwe ubushakashatsi Izabu kiriko kirakora kugira kigarukane imbuto z'ibifungurwa kama abasokuru bafungura kandi bifitiye akamara amagara y'abantu. Umuhinga mu by'iterambere ry'abanyagihugu akaba n'umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo yashize ahabona, yemeza ko kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere mu Burundi ari uko abanyagihugu boronswa ubumenyi bukwiye, Aloyizi Misago akanegura bashiri imbere binazi muri ico gisata.
Abarimyi n'aborozi ntiba bandanye bakorera kuvyo basokuru batubwiye cane cane nkabijya vyerekeye ivyukwemera ibintazi usanze nk'umurima utashobora kwimbuka neza bagaca bavuga ngo bamwabuye aho kubanza kuraba yuko ubwo rusi warimyeko rufise ivyunyunyu bikwiye aho kuraba yuko ivyo wahateye bijanye n'ubwo rusi ivyo rero bikava kukutamenya ubuhinga bw'uburimyi n'ubworozi.
Ikindi uyo muhinga abona nk'inama myiterambere mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi n'ukutaja hamwe. Misago akemeza ko atawushobora gutera imbere ari umwe, atanga akarorero k'ingene igihugu cya Ethiopia cyateye imbere.
Nta murimyi n'umwe ngaha mu Burundi yovuga ngo yashobora kugura tracteur wenyine, ariko ufashe nk'agasozi kose bakaja hamwe tracteur barayishobora kuyigura nk'amase y'ikizungu bashoboye kuja hamwe bashobora kugenda bagakomanda kontineri yose, ariko ari umuntu umwe ntavyashoboye. Ni kwigisha abantu yuko bashobora gutera imbere bagiye hamwe. Hari nk'igihugu cya Ethiopia mu myaka ya 70 Ethiopia cari igihugu akaroye k'ubukene, kuko twarabona kubonesha kure abana ba Ethiopia bari ku magufa gusa, ariko uyu munsi igihugu cya Ethiopia ni cya gihugu tubona gifite n'indege zikomakomeye, gifite ubuhinga bukomeye, javuye kuko bateje imbere cyane cyane uburimyi bagakora n'amakoperative abarimyi n'aborozi bakorera hamwe.
Icegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu OCHA mu Burundi cyerekana ko mu mwaka wa 2017 abantu bari bakeneye imfashanyo vyihuta bangana n'imiliyoni 3 mu gihe cyo cegeranyo cyategekanya ko mu mwaka wa 2018 ivyo biharuro bizoba bijitse kubangana n'imiliyoni 3 n'ibice 6, no kuvuga ko ivyo bitegera bizoba vyiyongeye ibice 20%. Murabo abangana n'imiliyoni 2 n'ibice 4 nibo bagowe gusumba abandi mu bijanye no kubura ibyo gufungura nabi, ibijanye n'uburaro, indero, amagara y'abantu hamwe n'ubukene bw'amazi meza nk'uko biri muri ico cegeranyo ciyamirijwe na leta y'u Burundi. Ibujumbura, Remonzi Imana, ijwi rya Amerika.
Remonzi Imana nawe nyene yarakenuye ivyo kurima cyo tubandaniriza mu ntara ya Kirunda himbuto zateragiwe mirima zimwe ziriko ziruma izindi nazo ziriko zihokera muri iyo mirima. Mu guteragira barimyi bavuga ko bakurikije ikirangaminsi cinge n'imvura mwitegekanya gihe yari yifashe, bagasaba ikigo kijeje kuraba ivy'imvura kongera kubamenyesha uko ungene bo kwifata muri bino bihimvura itariko irakurikiza ikirangaminsi citeganya bihe. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Imvura ya mbere y'urutasi imaze gushika hasi ikanywesha isi, abarimyi hirya no hino mu ntara ya Kirundo baciye batangura guteragira. Abarimyi bavuga ko batewe intege zo kurima no guteragira kubera babonye umwaka uheze wababereye mwiza mu burimyi. Ubu barateragiye ku bwinshi, ariko bafise amakenga ko uruzuba rushobora kongera kubakura mu gahengwe bahoramwo. Ni mu gihe mu bice bitari bike imvura yerekana ko igomba kugwa ariko ikaguma hejuru, ahandi naho uruzuba rukibonekeza umwanya munini. Aba n'abarimyi bo ku mutumba wa Yaranda muri komine n'intara ya Kirundo.
Irima uko twabona ryari ko riragenda byari byiza, mugabo uruzuba ni ngo rushye ruduhindukirira rusubiye kongera kwaka nk'uko byari bisanzwe ubwa mbere byari byaciyemo. Hari amwe akanyunzwe gatoya kaba twari twamaze kuba tumaze nk'umwaka wose turonka icyo turya mu gubu biragiye gusubira guhinduka. Twarateragiye ariko turabona ko n'ibyo twateragiye biriko birafira mu kuzimu, bimwe byaheze mu kuzimu, ibindi biriko biraraba. Uriko uranabikurikirana wewe nk'umumenyesha makuru ngaha, urabona ko bitagenda neza cyane.
Nuko tubona kabisa yuko ibirera ari bibi nk'ubu untange kubera nk'icyo ndagiteragiye ndagikuye ku isoko.
Aba barimyi bavuga ko bateragiye bakurikije akamo kiteganye gihe byatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibijeje ijebe.
Kuma mwaka barabivuze ku maradiyo n'amatariki bari baravuze yuko imvura izogwa ari nyinshi. Abantu nyine imbuto nyine bari babitse mu mahanga, abantu ibintu babikoye mu mahanga bararima, ibintu byarumye nyine abantu bajyasubiye gusonza.
Mu bwa mbere mu ntanga bakoma bavuga ko imvura izoboneka mu gihe cy'imari gihe gitoya. Alisi ya wachi wata ya gravihut kira barawi gine ko izo kawa nukawa zibaje kutera gira hariho leo mba hariho aba gitera na wandu bachi waha gara kwa zituwa kia wanya jishi
bagize icyo basaba icyo kigo.
Abo bajejwe ibintu by'ibirere twobasaba nyine bakatubwira neza kugira ngo tureke kwihebura gose n'ibizogwa tubimenye, kuko hariho nk'abese bakiri ko batera ibigori cyangwa ibiharage bijya bya nyuma nyine.
kuwa wajajiku virele njene boza balaraba njene bakalipima neza hako abanyaji huko babashuka imbuto za wakazitera baka chabasi ya baso onza ufuma bata wabugi shukuri bakalika kuzaba lahenda abene abanyaji huko wabisa yuko bozo otani imbuto ya kutia jirabusha asha kwa wata mate kupi izini bari
venshi mwate lagie bari mye imbuto zibi haragini wigori ni imbuto waku yukubye bari vimbu ye munga kuheze wirima wasa wako boronsu kwa imbuto mugihe imvura yosui la kuone kanezi
wabisa yuko bozo otani imbuto ya kutia jirabusha asha kwa wata mate kupi izini bari
nukuri joku nda wabishoboye wakazitanga mugihe bobo wabona yuko ikirere cyozotira kikabaciriza nokuri izo mbuto ziduha tukazisubizamwe kuko izo twashize mu zozo tabona ko zadufanye
ikigori nateye cyaraze numva rero nuko icyo twobasaba twobasaba yuko nkuba kavura kaguye mu dimbuto tugasubizamwe wa mukoze
ikigo ijebu kijejwe guteganya igihe gitangaza ko giteganya gihe gishira ahabona idakoregwa abarinyi gusa ubuyobozi bukuru bw'icyo kigo bumenyesha ko giteganya gihe rishobora gufasha ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu icyo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye abajejwe uburimyi barimwo baheza bagakora no kumenya ururimi bakoresha mu gusigurira abo bajejwe bafatiye ku makuru bahawe n'ikigo kijejwe iteganya gihe icyo kigo kimenyesha ko n'ubu kibandanya gukurikirana uko ikirere kibandanya guhinduka mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
mugisata cimpunzi naho mugenzi wacu Pia Claver niyo nkuru adushikane mugisagara cha Kigali mu Rwanda aha bakenyezi b'abarundi bahahungiye bariko bari ingunganya mu gukora utugenegene bita objet d'art mu rurimi rw'igifaransa
ngaha dukora amasakoshi amasupla n'amasuvere yayo abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko barafungura n'ibidaza byo kwambara mu izosi n'amahereni yo kwambara ku matwi
uyu numwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bakorera hamwe mu ishyirahamwe byose dushaze riri mu gisagara cha Kigali ibyo bakora bitandukanye babihingura motodede n'utundi tuntu dusa natwo bita udusaro
ushaka kumanika mu nzu ibintu twakoze bakamanika mu nzu kugira ngo imvu ibe ishagije ushaka kutuzanira n'ishati yawe ati mwashyira ko aya masaro kugira ngo ishati yacu yangise neza tusha tubikora navyo rero nk'umuntu ashaka kuvuga ati mu supra zanye ashaka ko munyandikiramwo felicitation cyane kaze icyo yifuze gushyira ko turakimushyira
uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramwo utwo tugenegene cyangwa ubukorikori avuga ko bibatunze n'imiryango yabo
nk'abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi kubera baba banye ari byiza kuko barakunda ibintu byo by'abanyafurika ugasanga arabishimye abizaye ukabona arasabye n'undi ati waguze kaca dutumira agafata ati nimo nkore mputo rose rero umuntu yuri indege tukamwira akatujyanira kawungi kabirabonetse
iyo kawunga nyene ira yavamo kweri muragaburira abana murabigisha muri yabika ndabona murashajije ibyo tubivangaye
iyi asosiasiyo yacu yitwa dushaze turi tubona tuca dushaze ako kawunga karabona ibyo aribyo byose nakwiye ukuboko mu mpuzo sishobora gusega ibyo birahambaye ko mbanze yuko ashobora gufungura ku munsi kandi n'umwana wanjye agafungura byashoboka n'ishure naho biba bingoye ko ndihira umwana ishure umugenzi yonterera mugabo mba nagejeje ahantu ntabwo twe tugisegerereza
abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga uyu mukenyezi arongo iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yari afite utudede mu minwe ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza
utundiko ndakora ni supra zo gushyira ku meza mfite agakomande kihuta iyi ni supra muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi aha turagabura ibikorwa iyo dufite ikomande ntitureka kuyakira duca tugabura ibikorwa bamwe bagakora imwe abandi bagakora iyindi kugira dushobore gutunganiriza abadusabye komande tubibahe ku mwanya babidusabye iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu cyangwa ugasanga turonze nk'amasakoshi 5 hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36 uhunze ukaguma wicaye warusanze ufite akazi ukora ukiri wanyu biragoye kuguma wicaye utabimenyereye twaciye tuja hamwe n'abandi badamu turavuga ati turondesho dukora tugira n'imana turaronka umuntu atwigisha ubwo urabona ko dupanze inzu aho dukorera aho tugitangura twaza ku kazi n'amaguru ariko ubu turashobora kuriha bisi kandi sinokubesha ntawe uvuga ngo yabuze isukari yicaye cy'umwana biriko birari
Nuko rero arakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru yadutunganirije aho yariko aratubwira ingene abapfasoni bahungiye ngaho mu gisagara cya Kigali ni mu Rwanda bariko bariyungunganya nshuti bakunzi mariko murakurikirana ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi no ngaha duce tugisozerera mwakoze kutwumviza na mwebwe yakoze Macbili ya Beru yegeranije ikiganiro hamwe na Ingenieur Najran yamfashije muhinga bw'ivyuma Jenny na Hazinanje twari kumwe kuri micro tuzongere ejo ngaho twahereye.